zateguwe nuko byarayo tugurwa cyo kimwe nkuko maze imyaka n'iri tubikora. Habaye igisabisho cy'imbuka ya misa, hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe aho twamushinguye mu kibaza kimwe na Pista Amerika Rondadaye n'abandi bagadaguriwe umunsi umwe. Hanyuma wakora gushasha je nawe igishasha no munsi nuko gutunganya aho hantu cyari byakozwe neza kuko bajeho n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane.
Imyaka 2008 iraheze nk'uko twabivuze, igandagurwa ryiba ribaye mirasoje indege yaguye mu kirere c'i Kanombe aho ni Kigali mu Rwanda. Gushika n'umuryango wiwe kandi Burundi nta muco bifise ku vyerekeye abo bakoze iryo bara mwebwe ku giti cyanyu cyubaho za umukuru w'igihugu eka no ku Murundi nyene mubona gute igandagurwa ryiwe?
Ego urabona koko ko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko waragiye urakurikira ibyagiye bikorwa ari mu Rwanda ho nyene ari no mu makungu mu vyerekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo Perezida Habyarimana na Perezida Ryamira. Nubu urabona yuko hari mbere n'urubanza nk'uko ruherutse kugagwa mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko rero kuri jewe nivyobuza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu vyacu bibiri, abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo, hagati ya mareta. Kuko ndibuka yuko jewe igihe ndari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi c'u Rwanda inyuma y'ihunyabwoko ry'Abatutsi. Hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bo kwicara n'abakiga neza bakaraba icashitse nyine zashitse aho Perezida Ryamira yasiga ubuzima agapira mu kirere c'igihugu c'u Rwanda. Ubu rero sinokubwira nti byageze uku nyine zagira kwikiranwa, ibaza yuko abarongoye igihugu ku bico gihe nabo bagiye agira ico bagenda bakurikirana.
Umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo canke eka indishi ku bwanyu, iyo ndishi yotangwa nande? Hari vyerekeye indishi gushika ubu biko biraganirwa haba na Leta y'u Burundi canke Leta y'u Rwanda?
Erega uhavungora umbaze ibintu ntazi. Ntuzagire yuko jewe maze imyaka 26 ntari ku butegetsi. Gusa icyo ndakubwira ni uko bari mu ndege, iyo ndege kuri ubu nta wuzi ko aba yari ifise ibitwita uguteganya asiransi. Hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba hateganijwe yuko hari cokorwa. Ibyo ni ukuri, nokubwira ngo ndazi nyine hari cyo kiba byarabaye, nuba ndiko ndakubesha. Ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa Perezida Ryamira ngo nyene canke ari inzego z'igihugu zonyine ubwazo, n'ikibazo bonyene boshobora kuronka n'ibishura.
Gushika ubu hari amakuru mwa mufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango yoba imaze kuronka?
Oya, ndandiko ndakubesha. Icyo nzi cyo nuko umufaso ni wiwe gusa afise kugira ngo uravye amabwirizwa mwamwe agenga abahoze barongoye igihugu, afise ibyo igihugu kimukorera nayo kubiraba. Ivyo vyogene umucanje wiwe yatakaje ubuzima nukuri sinokubesha ngo ndazi iki n'iki ico kigo kirakorwa kene cakozwe.
Ku giti canyu c'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu, ku giti canyu c'umutegetsi mu Burundi yasamanga akomeye cane gose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka 2008 irangiye ata muco uhari ku vyerekeye abakoze iryo bara eka n'abari nyuma yavyo, kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cane cane kuri iryo sanganya, mwebwe mubibona gute?
Urumva iyo umuntu yabuze umuntu wiwe muri burya buryo, hanyuma ntamenye koko ingene vyagenze, ababikoze ntugire ngo biramwohereza mu buzima. Mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu n'ibintu bishobora gushika. Icyo je gusa ndakwipfuza ni uko bishobotse, kandi burya ishaka rihari ndakidashoboka ni uko ibihugu byacu bibiri, u Rwanda n'u Burundi, nicyo kibazo baragenda bakivugana. Kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavugana ibintu nk'ibyo bagafatira kubiriho, bagafatira cyane cyane no kubyipfuza. Burya iyo abantu bashaka bashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gutuma ikibazo kironkinyisha.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya, mwahoze murongo w'i Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane.